Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo ndubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Noneho rero na makuru. Abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Rusenda barimo barakangurirwa kwirinda Ebola.
Ubwo bashise cyane ku mutima nuko bavuga kuri Muside Kivu, nako twa tutuye muri Side Kivu cya kabiri. Abategetsi batutegereje ubuzima ibiro bikuru byawe igoma ni Bukavu, iyo batuye baje kudusura niyo yiri, ahubwo dufite ubwo ko aribo bazaza batuzaniye.
Uyu ni umwe mu Barundi baba rero mu nkambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho abayoboke b'umugambwe CNL wa Gaton Rwasa mu Burundi baraye batemaguye mu ntara ya Muyinga, umwe arapfa. Nk'uko rero narimaze kubibabwira, mu Burundi umunywanyi w'umugambwe CNL witwa Nsavyimana Gregoire yaraye yishwe atemaguwe n'imipanga mu ntara ya Muyinga. Abandi umunani bari bari kumwe na we barakomeretse. Muri CNL bagiriza urwaruka rwegamiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ko ari rwo rwakoze ubu bwicanyi. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayegezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu w'Imana, abanywanyi b'umugambwe CNL urongowe n'umushingamateka Agatongwasa baturuka mu mihingo itandukanye y'intara ya Muyinga bari bahuriye ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Bari baje mu birori byo kwinjira ingoro y'umugambwe wabo ku rwego rw'intara. Amakuru ava mu ndongozi z'umugambwe CNL Muyinga avuga ko gusubira iyo baje bava bitoroshe. Ababunguruje n'amamodokari yitwa Fuso baranse kubasubiza inyuma, bavuga ko imbonerakure za CNDD-FDD zabagabishije ko izo modoka zishobora guturigwa. Abanywanyi ba CNL bahavuye bataha n'amaguru, bageze ahitwa mu rugari nko ku birometero 10 uvuye ku mugwa mukuru wa Muyinga, baguye mu tego w'abantu bitwaje ibipanga n'amahiri. Umuvugizi w'umugambwe CNL Terence Manirambona yishikiye ahabereye iryo bara, aranigura ivyaraye bishikiye abanywanyi b'uwo mugambwe bariko barasubira mu zabo mu mutekano.
Nakatwisha ku gihugu mbere n'ibara kubona abantu bari mu bikorwa by'umugambwe macupa bakabatimagura gushika naho arimo witaba Imana. Turahogeze mbere n'umuryango wabuze, hakaba n'abandi bashika ndi bakomeretse kandi bikomeye cyane. Urumva ko ibintu rero biteye isoni ku gihugu kitwa kirimo intwaro neza kugura ingoro y'umugambwe rwego rw'intara ya Muyinga. Nyuma y'urubanza ariko agenze neza rwaheze, hanyuma bari mu nzira bataha bagategekwa n'abantu bafite imipanga, bafite amacumu, bafite imigambi myinshi. Ni kuvuga abantu bose bateza uburenganzira bwo kwisanzura mu bikorwa byabo bya politiki.
Mu gihe igipolisi cy'i Muyinga kimenyesha ko cahagaritse abantu batatu bakekwa ko bari mu bakoze ubwo bugizi bwa nabi, uwavugira umugambwe CNL asaba ko ubutungane bwokora akazi kabwo. Terence Manirambona agasaba ko hoba amatohoza yimbitse n'abatuma ubwo rwaruka rwa CNDD-FDD kukubagura abo badasangiye ivyiyumviro vya politike bagahagarikwa bagahanwa.
Ibintu biba ni vyiza yuko ubutungane bwifata mu minwe, hamara bagize intwaro bakayifata mu minwe. Kuko nk'ubu abantu barafashwe, abo bafashwe batatu, umuntu yarapfuye, abandi barakomeretse. Ahandi ko matwumva ko haba imanza z'ikibiriraho, ishobora yuko ku rubanza ruba n'ingoga twa abantu bakatubwira abaribo n'ababatumye co bari gice. Ariko yamaze kubonekana ahandi abantu bakubitwa n'ino abandi bagakomeretswa aho nyine bimaze kuba hagusa n'uko byashitaho umuntu awera. Ariko tukahindira yuko aya matohoza ashika ku kintu kigaragara tukabona abikora tukabura. Urumva rero dusaba yuko izo nzego zibigenzwe zose zo kukeguka kugira ngo koko nitave twibaza yuko boba bakinyibishi baba cyane boba bashaka batuma muri abo mugabo tubone yuko bifise aho bizanana, tubone imvano yabyo.
Mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Tarsis Niyongabo asa n'ufata minenegwe ibiriko biraba bijanye no kutihanganiranira hagati y'abanyamigambwe. Avuga ko ibiriko biraba ari ibintu bisanzwe.
Ibambewe ibiriko biraba ntibishobora gutuma amatora atabatekanye. Oya, ni ibintu bito cyane kandi siri kubiba mu gihugu cyose. Eka ivyo vyabaye Muyinga so kuvuga ko bizotuma intara ya Muyinga idatekana. Ibambewe mu gihugu cyose dusanzwe dufise amahoro n'umutekano, kandi twarababwiye tutihenda ko amatora ya 2020 azoba amatora meza cyane gusumba yandi yose twatunganije mu Burundi.
nayo kubijanye n'ingoro z'umugambwe SNL abanywanyi b'uwo mugambwe bavuga ko ziguma zisibanganywa n'ugwaruka rw'imbonera kureza CNDD-FDD umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'umushikiranganji w'intware hagati mu gihugu afise akamatera Tarsisi Niyongabo asaba barongoye imigambwe ko mu kwiyumvira aho bashaka kugurura ingoro z'imigambwe ubimenyesha ubwa mbere abajeje intwaro kugira zikingigwe.
Desire Tungimana rero umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda yatugezagaho iyi nkuru y'abanywanyi b'umugambwe CNL bari baguye mu gico mu ntara ya Muyinga baratemagurwa umwe arapfa abandi umunani barakomereka. Iyi nkuru rero y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika kandi no kuri internet radio VOA radio yacu akadomo.com. Mu nkambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite impungenge za Ebola barimo barakangurirwa kuyirinda ni nyuma y'uko habonetse abantu babiri barwaye Ebola mu ntara ya Kivu y'Epfo. Iyo nkambi irimo ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda mu ntara rero ya Kivu y'Epfo.
Nkuko tubikesha umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda abwana n'ibizi Foste avuga ko bifashijwemo n'ishyirahamwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuzima muri iyi nkambi. Hari ingamba bashyizeho mu kwirinda indwara ivugwa muri teritwari ya Mwenga ihana imbibi na teritwari ya Uvira na Fizi ari inkambi z'abarundi.
Twe turi gukora kugira twirinde Ebola hano mu nkambi yo mu Rusenda twaragize amasensibilisation abantu mu mavirage ku mavirage buri virage yariyo yose sensibilisation zarabagezeho hanyuma hariho n'izindi sensibilisation izasyo zageze cha masoko nyuma yaho haci yakurikirwa ko ishirahamwe risanzwe riduhereza ibintu riraba ibintu by'isuku yacerizana ibitangi biba birimo amazi baba arimo chlore ishirahantu hose umuntu ashobora kwinjirana kugira yinjire mu nkambi kugira abantu mu kwinjira baze barakaraba kandi ni obligatoire ubudakarabye igipolisi kiramufata bategerezwa gukaraba abantu bose mu kwinjira canke mu gusohoka mu nkambi.
Mu gihindwa rimaze kugaragara muri ntara kivu ya majepfo muri teritwari ya Mwenga ihana imbibi na teritwari ya Fizi na Uvira izimpunzi z'abarundi zivuga yuko zihangayikishwe n'ubugindwara ishobora kugera mu nkambi zibamo bitewe n'urujya n'uruza rw'abantu bagenderereye inkambi. Naimana Jean Bosco ni impunzi yo mu Rusenda.
Ubwo bafise cyane ku mutima kandi ntabwo n'ukuntu buzokingirwa nuko bavuga kuri muside kivu nako tukaba tutuye muri side kivu ubu ngubu nibwo bwoba bwa mbere kuko natwe turi muri iyo amica kabiri abategetsi baducunge batugejeje ubuzima baba museneri cyangwa bahasere ibiro bikuru byawe igoma ni Bukavu iyo batuye baje kudusura niyo yiri ahubwo dufite ubwo ko aribo bazaza batuzane.
Nibizi Foste userukira impunzi z'abarundi muri inkambi aramara impungengeza impunzi zo mu Rusenda zivuga yuko zishobora kwanduza indwara ya Ebola n'abashitsi bagenderera inkambi bavuye mu ntara zivugwamo iyi ndwara ya Ebola.
Kuba zifise ubwoba biragaragara kandi nibyo kuko bavuga ko zagoma ariyo iri mugabo hano nta kandi mwe turabona umodoka yo mu humanitaire ni nk'umuntu wari we wese mu kwinjira mu nkambi bategerezwa guhagarara kuri entree y'ikambi naho abari mu modoka nyabaki akajya gukaraba kwijya kwa jam, haja haraja maazi akabona kuinjira munghambi na hoyo wa chef de biro na hoyo wa ande ategerezwa gukaraba na shora kuinjira dakarabje munghambi.
Nzo igendra Matias ni mpuzio munghambi yo murusenda avuga yuko yumvaga ebora kumara adio akaifatanji ngu arisanzgu ariko ashimubujo abashinzwe ubuzima mu nkambi bashizeho ingamba zikomeye zo kugwanya iyi ndwara Ebola iri muri territoire ya Mwenga.
Batubujije kuginyamaswa yariyo yose ushobora kubona yifishije cyangwa ikintu cyacu cyose cyifishije kunagikoraho. N'umuntu wabonye yapfuye utazi cyamwishye mbere bahimirije n'abaganga kuba mino kambi ya Rusenda hoho nta muntu ashobora gupfa numwe yitwe n'urupfu cyangwa ikindi ntabwo azahambwa batarinze kugira iki batarinze kuzana umuganga ngo banze amupime. Kunyamaswa zituruka ku misozi bavuze ko kibujijwe kikaziririza atamuhigi numwe ategerezwa kujya inyamaswa zivuye ku misozi. N'igipolisi barabakinjira mu ikambi uwo muntu muzosopa mugasanga afise inyama z'igikoko mwirukaniriyo abanza zisubiza inyuma bazihambe hari inyuma y'ikambi.
Mumenye yuko kwa gatanu w'icyumweru gishize muri intara ya Kivu y'Amajyepfo abantu ba mbere babiri bemejwe yuko bafite Ebola muri territoire ya Mwenga. Muri bo umugore w'imyaka 26 akaba yarahitanwe nayo mu gihe umwana we w'umukobwa ari kuvugwa n'ikipe y'abantu bashinzwe kuvura Ebola. Vedase Ngabo ku bw'ijwi ry'America mu rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
None tujye muri Tanzania aho leta yadohoreye abacuruzi bato bato bo mu nkambi ya Nduta yongerero gufungura isoko hafi y'inkambi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovini yaduteguriye inkuru.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zironswa ibiribwa by'ubwoko bumwe urukumwa kutashe kubw'iyo mpamvu zikenera gukabukanya kuva aho leta yugariye amasoko rusangi ahuza impunzi z'abarundi abanyekongo n'abaturanyi nazo. Zimwe mu mpunzi amagara yazigendeye nabi kubera ubushaza n'ubugari baronswa bitabagendera neza mu magara yabo, ibyo bigatuma bakenera cyane aho baronderera ibyo gukabukanya. Kubera icyo ari kimwe mu bibazo bya nkenerwa mu nkambi, leta y'igihugu cya Tanzania yuguruye amasoko mato mato kugira impunzi zibone aho zironderera ibintu bito bito bikenewe mu rugo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ijyu rya Amerika.
Ndashimiye leta ya Tanzania kuko yemeye kutugururira isoko, kandi ubwa mbere yari yarugaba tutaronka aho twakubita isogoro cyangwa utuntu dukenewe mu rugo, ariko nubwo isoko bayuguruye si twese turi mu isoko kubera ko bivanye n'ubuzima bw'umwe wese agenda abayeho hano mu kambi.
Kandi bo bavuga yuko naho isoko ryuguruwe na mutayi bafise yo kudandaza urudandazwa ruto ruto, kubw'iyo mpamvu basaba ubufasha no kwigishwa imyuga itandukanye yobafasha kwibeshaho mu buzima bwo mu buhungiro.
Nkuko leta ya Tanzania yatwiyumviriye ko ikugurura isoko, ko turasaba yuko n'ubundi yoja hamwe n'ayandi mashyirahamwe katuronderera ibyerekeye by'imyuga kubera twebwe abantu bose tutohera mu isoko ngo tugume tudandaza mugaturose ibyerekeye imyuga twese hamwe twoshima kadukara uko nge tuzatura turabariya gahuzu yo gatabutse cyanke yo turose akantu bazanye tugaca amafaranga tugaca nijana kubera umuntu aba yaramenye umwuga akaroshora kuronka ubumenyi, kuko ufise ubumenyi ahuja hose ntushobora kubura ikintu kigufashisha. Ubu twirwa twicaye muhira ahatwa turabakenyezi kabura icyo twogaburira abana tukabura utuvuta udukanda mbiri kubera ngaha nta urenga inkambi.
Umuyobozi yashinzwe impunzi muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Sudi Makibasi avuga yuko leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusangi kubera ingorane nyinshi zamazibonekeje mu nkambi ku bijyanye n'umutekano, ariko yemeza yuko urudandazwa ruto ruto rutabujijwe.
Kuhusu masoko, kwa na biashara kubwa tu nje ya makambi na ndani ya makambi.
Kubijanye ni soko, ubwa mbere mwari mufise bicuruzwa binini nkambi no hanze y'inkambi. Byashitse yuko bizana ingorane nyinshi kubijanye n'umutekano, kugomba umutekano wanyu ube neza. Leta yaragerageje kuraba hagati y'ibicuruzwa n'umutekano n'icyaha gifise uburemere. Iyo haje kibazo cy'umutekano kenshi birakunda kugorana. Kubwizo mpamvu ubutumwa bwa leta buzobandanya guhagarara nk'uko buri maka aho muzohabwa urundi rutonde, ariko ibikorwa byo kugufasha guhindura imfungurwa ntibibujijwe. Kimwe gusa, kugurura urucuruzwa rwo kurangura kandi uri impunzi ntibyemerewe na gato kubera tukama tubibona yuko abacuruzi banini bakunze kugenderwa n'abasuma cyangwa abagizi ba nabi bagatuma umutekano uhungabana mu nkambi. Leta y'igihugu cya Tanzania yatanguye kugana amasoko rusange ahuza impunzi z'abarundi n'abaturanyi nazo kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze w'2018 kubera umutekano muke. Amasoko yongeye kugurwa mu kwezi kwa 11 umwaka nyene, ariko ikibazo cy'umutekano muke cyagumye kibonekeza cyane mu nkambi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Kubw'iyo mpamvu ayo masoko yugaye Burundi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2019 ikirekuriwe na rudandazwa ruto ruto gusa kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubw'iyo cy' Amerika.
Turabasuhuje bakunzi banywanye bijwi rya Amerika. Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1-2-0-2-4-4-1-9-3-1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Amashyirahamwe arenga 10 adaharanira ibyicaro bya politiki mu Burundi avuga ko yatangajwe no kumva Senareda ivuga ko igiye gutahuka mu gihugu kandi leta y'u Burundi yaranze kwicarana n'abatavuga rumwe nayo. Nibyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutseho mu kiganiro muri Isanga. Yari yatumiye Armel Niyongere uyobora ishyirahamwe ya CAT ryiyemeje kurengera uburenganzira bwa kiremwa muntu na Gerard Hakizimana ukuriye ishyirahamwe Falcom F rirwanya intwaro ya kamwana wa mama. Armel Niyongere aratangira avuga ku kamo ka Senared ko kwitaba amatora yo mu 2020 mu Burundi.
Twebwe nk'amashyirahamwe adakiraniriza icyo bya politike tuva kwandika urwandiko rwerekana neza aho duhagaze ku byerekeye amatora no ku byerekeye ingene abanyepolitiki bamwe bamwe bahurikiye muri Senared batangaje yuko bagiye kugenda mu matora y'2020. Twebwe kubera hari abaguma babitubaza yaba abanyagihugu bahunze yaba abandi bose twashimye gufata ngo tumenyeshe abarundi n'amakungu aho duhagaze. Aho duhagaze rero duhagaze yuko hataragera kujya mu matora adatunganijwe neza, amatora aho leta y'u Burundi yatse ibiganiro kugira abatavuga rumwe na leta bavugane ku byerekeye ayo matora no ku byerekeye ibyerekeye umutekano w'abanyagihugu.
Imvo umushyantahe mamese basubiye ko yatanze umushyantahe Armela Niyongere yuko kutaja mu matora usanga bigira ingaruka mbi kurusha umuntu abwiye abanyagihugu ngo ntibaje gutora abariko arabashuka. Aho icyo cyimvuye mu kivuga kwijya
icyo twaragicinjya niyo mugabo twarabonye yuko guherekeza amatora atunganijwe nabi nk'aya matora yo mu Burundi ni kudi gushigikira abariko barica Abarundi, abariko baratuma Abarundi bangara yuko ari kubaherekeza. Rero twebwe tubona yuko abantu baherekeza leta iriko irasasira indava abicanyi kuko idakurikirana abariko barica abantu.
Reka tubaze n'umushyantahe Gerard Hakizimana icyo yumvira kuri izo mvo zatanzwe na Senared ku byerekeye ayo matora mu 2020.
Murakoze cyane Rwamure na Diamanda yamenyeshe mushyamutoyoye ni ishyirahamwe nk'uko babivuze Rwanda na Kabona Mama mu Burundi. Ishyirahamwe riri mu ntara zose z'igihugu mu makomine yose n'imitumba rihurikiyemo abantu bashobora kura ibibazo by'agatakazi na muntu imene byifashe kuba ko abarigize n'abantu bize bazi gusoma no kwandika kandi bagiriwe inyigisho muri bimwe bijyanye no gukurikira agatakazi na muntu intwari ibereye n'ibindi. Ku bijyanye n'ibyo Senared ivuga twebwe hambere mu ishyirahamwe turongoye turemeza ko mu Burundi haherereye abaho n'umutekano bihari kandi Abarundi babanye mu mahoro. Bikaboneka ko rero ata kindi kintu na kimwe gishoboka atari amatora. Abenegihugu nibategereza kwitorera indongozi zibarongora. umunyeshuri rero ukibaza ko ari nyuma y'igihugu atamatora ashoboka nibaza ko abafite izindi nyungu ariko arakurikirana canye ari nyuma y'ibindi bintu tutazi mugabo amatora niyo nzira yonyine ishoboka mu itsinda kadogera atakazi na muntu niyubahizwa rya demokrasi nta yindi nzira n'imishoboka atari amatora ku bijyanye niyo sinarede twibuke icyo twaba tuvuga mu ishyirahamwe turongoye ubwa mbere tuvuga ko ikintu cyose kitemewe n'amategeko y'igihugu kitaba kibaho sinarede yose mvuga ko yemewe ni ishyirahamwe rihari ryashingiwe hanze n'abarundi bamwe bavuye mu gihugu bafite amakosa bagirizwa ibyo n'ibisanzwe ni nk'ayo mashyirahamwe nyine ubona ariko arandikiye avuga ko kumbure atemera ko mu matora yoshoboka avuga ko ngo abantu banyuzwa avuga ibintu byinshi bitari byo murazi ko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ariko usanga ugenzura amashyirahamwe yigenga habaye guhagarika amashyirahamwe yarenze umurongo agaca kubiri n'ibyo yiyemeje bimaze kugaragara ko ayo mashyirahamwe yari afise yari kuharanira ibyiciro bya politiki mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ku bijyanye n'urwandiko rwabo murumva ko ata kindi kintu na kimwe wo kwandika cyiza ikiretse ko icyo bifuza ari uko igihugu kibaho atanzego rero twebwe mu ishyirahamwe turongoye ubwa mbere umuntu wese yifuza gutahuka
ibyo ni birego mushikirije ihambaye cyane rwose mushikirije
babana mu mahoro ari nazo ituma rero tuma umuntu wese yifuza gutahuka ni byiza ko atahuka akabana na bagenzi we bakubakira igihugu hamwe kandi tukavuga duti itabuza k'ubutungane bukora nk'uko twari tubisaba
murashikirije mushikanahe Gerard Hakizimana murashikirije ikirego gikomeye ko ayo mashyirahamwe washaka igihugu kitagira inzego reka tumuha akanya umushikanahe Almeda Niyongere agira icyo avuze kuri ibyo birego mushikirije
kuri ibyo ashikirije murumva yuko nibyo ni ishyirahamwe ririko rirakorera leta ririko riravugira leta nk'uko musanze mu bihigara y'amashyirahamwe mu bihugu byose usanga badaharanira agati y'akazi ugasanga kenshi bashaka gukorana na leta gutera amashugwe leta kuko nta wuba atazi yuko mu Burundi hari abariko baricwa irahaherereye hari umutekano mugabo hariyo intara zimwe zimwe hariyo ahantu hamwe hamwe abantu birigwa baranyuruzwa abantu birigwa baricwa abantu birigwa barangazwa bagahunga igihugu kubera umutekano muke ibyo rero niyo batabibona wewe agira amahirwe mugabo nibaza yuko ku byerekeye umutekano amatora agoye gutegura mu gihugu kirimo ubwicanyi nka burya abantu birigwa baraturigwa nk'abari mu mugambwe SNL ukabona ingene birigwa barahagarikwa wewe ngira ntabyabona no muri SNL yuko birigwa baricwa birigwa barahagarikwa birigwa baraturigwa amaperimanansi yabo ibyo rero bikerekana yuko ari kutihanganirana mu bya politiki ibyo rero biratuma kenshi amatora atunganywa neza kuko bamwe usanga bashamiranye abandi bafite ubwoba abandi usanga bariko barahungabanya gateye akazi na muntu turi tukavuga duti ntitwavuze duti tushyigikiye abasinarede bashaka gutaha ushaka gutaha ni uburenganzira bwiwe mugabo tuvuga duti ntibashuhure abanyagihugu ngo batahe hama basange barahagaritswe cyangwa barishwe tukavuga duti reka tubanze turi tubabwire abanyagihugu barindire hama ushaka gutaha atahe n'uburenganzira bwiwe nta n'umwe aryoherwa no kuba hanze y'igihugu natwe yaba atari umutekano muke ntituba tugumye inyuma y'igihugu ariko turazi neza yuko bizohera hama Burundi bugasubira gutwarwa n'abakunda Burundi abayobozi bagatahuka
reka Gerard Hakizimana agire icyo yishyuye
amanze ngicyo shikirije ku byo ariko aravuga ubwa mbere uwo mushinga nawe Armere arazi ibyo bakoze mu 2015 arazi amanama atari make yabera muri vire namubwira n'amazi bayagiriramwo barazi ibyo bigisha ugwaruka rero nagenda mbwire ko ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikibiyaga kamana na mama mu Burundi nimenyeshe abarundi n'amakungu ko ari ishyirahamwe rikorera mu gihugu cy'u Burundi gena inzego zihari ariko atari ishyirahamwe rivugira leta ari ishyirahamwe rivuga ibintu uko biri mu kugira dukire nuko duhindura ingendo tukavuga uko ibintu bimeze nibyo kuba ariko avuga ibyo navuze amanama atari make yakora bakoze arongwe n'uwo nyine navuze gutuma ugwaruka rujya mubwicanyi kurundika mubwicanyi amanyama bagira muri katya gatatu mu ngagara barayazi abo nyene niyo nibaza ko aho twose baguhendana nibaza ko ishyamba ryacu koko yandi aratakazi na muntu kandi rimenya iri kubirabera mu gihugu kuko mwari abantu biga baturirwa ibihimba nibaza ko iyo ni imvugo nenza rugero
mu kanya turamuha ijambo umushyana yarmere neyongeragire icavuze ku byo mushikirije ariko reka tubanze duhe ijambo Ndikumana turi kumwe ku murongo wa telefone mwiriwe neza Ndikumana
mwiriwe cyane mwiriwe ngaho ku rwego rw'America
mwiriwe muri hehe
ahubwo uyo mutumire jewe no ku ruhande rwanje nari ndamurindiranye igishyika cyane kuko ubu twe turi inyuma y'igihugu kandi abo nabo ni abanyepolitiki bari basanzwe ari mu muhari wa Senarede ariko yo cyitonderwa ku ruhande rwacu ubushize mu ndwi iheze mwari mwatumiye Perezida Sylvestre Ntibantunganya muramutumira muje kumutumira rero twarabuze umuntu w'umusamarede akeneye yifuza guhuka byihuta ni nacyo gituma uyu munsi bimpaye akaryo kugomba kubaza uyu akeneye gutahuka mu Burundi natwe uko turi inyuma y'igihugu
duga ku ijambo ikibazo ni ikihe
turiko turakurikirana neza turabona yuko igihugu cy'u Burundi mu bintu twahunze ibyo twahunze nta kimwe kiraza mu ngiro ahubwo byashyikaye byongerekana ibyadukingira byarakuweho hariho ibigo shingiro byarahinduwe mu gihugu cy'u Burundi hanyuma mu 2015 kandi abanyepolitiki benshi harimo n'abo ba Senarede uwo mugwi ugomba gutahuka bose barataha nubwo inyuma y'igihugu hataryoshye kandi batigeze boroherwa ariko natwe uko turi abanyagihugu bato bato inyuma y'igihugu imyaka dusanzwe twaye ngaha natwe twaragerageje gutahuka ubwa mbere tuje mu gihugu cy'u Burundi aba bamwe baricu
alo Ndikumana ndumva umurongo wa Ndikumana usa n'ucitse ariko ibyiyumviro bihambaye yamaze kubishikiriza nta mu munywanyi urunani senarede turi kumwe ngaha ariko twashikirije ivyimbo vyabo kwijwi ry'uwaduhaye ikiganiro bamese bansubiye ko ariko reka duhe ijambo mushya ntahe Hakizimana Gerard agiri cavuze kuri aya mazinda eka amakenga y'ugutahuka kwa Burundi
nagira manze mu murize ndi ku mana ndamubwire ko mu gihugu cy'u Burundi ibivugwa atari byo igihugu cy'u Burundi uno munsi kiratekanye abantu birwa mu mirimo itandukanye ibateza imbere imigambi iboneka ko yose iri ku TV kandi yiteguriye amatora ku bijyanye n'iyavuga ko mu bintu byumutse biraboneka ko afite uruhande we ari mu kwaca ibyo yiga mugabe byagaragara nuko intozi zitarimwe izindi zicatanga n'azibana n'abazitahuka mbere mu mashyamwe tuwongoye ishyamba ryishinze rwa Ziyone kabona mama mu Burundi tukaba tugize iminsi dutera akamo haba mu binyamakuru haba matangazo dusaba ko n'impunzi zo mu Rwanda zotahuka kuko n'abarundi bene wacu n'abarundi bahunze kwera ibihuha n'abarundi bahembwa ko bagiye kujyanwa muri Amerika n'abarundi bemererwa ko ngo bagiye kugaruka mu Burundi ubwo ngo kigiye kuba n'intambara ngo kitwa cyo ubundi butegetsi
reka tumuhe ijambo Armelle niyongere nawe nyine agire icavuze ku cyimbere cyandi kumana hamwe n'ivyo mushikirije Armelle duka ku ijambo
numvise yashikirije Ndikumana yonyashikirije yavuze yuko mu byo yahunze atana kimwe byaje mu ngiro natwe niko tubibona kuko uravye imyifato imihuro yaje guhunga yari atari akazi na muntu mu Burundi nawo bideha yuko umutekano ari umuke naho ariyo abariko naho Gerard Hakizimana avuga yuko umutekano ari mwinshi abantu bajyamo bagasinzira atabwicanyi akanigira n'umuvugizi w'ubutungane ati abo bakurikira abantu bari ubutungane ariko je ndibaza yuko umuntu agiraraba ubwicanyi buri ko buraba muri iki gihe tuko turegereza ayo matora y'ibihumbi 2020 hari ubwicanyi buteye ubwoba
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ni no kuri internet, radio yacu voa.com. Maze rero aya makuru nahangaha ahumurije, mbashimiye cyane ko mwayakurikiye kandi ntimugiye kure kubera ko mukanye hari n'andi makuru, mbese umunsi wose radio yanyu muba muri kumwe. Ndabashimiye cyane rero, umugoroba mwiza, murakarama.